Amahoro kuri mwebwe mwese mwahisemo radio isanganiro mu buhinga bw'ivyuma ari Alphonse Kubwimana amakuru tubashikiriza agizwe n'ingingo nkuru zikurikira Umukuru w'igihugu ahamagarira abarundi kuba maso kugira ntihagire ubutare busubira gushogwa mu kinyegero akaba yabishikije kuri wa mbere hashogwa ubutare bwo mu bwoko bwa 3T nkuko babivuga mu funyafunyo gufata amastasyon atariko ararangura igitoro nkuko biherutse gushikirizwa ngo siyo nyishu niko mushire hamwe parsem yamagarira abarundi guhindura ingendo babibona kubwurirongoye ngo vyiza leta yoshira imbere gukorana neza na benezo kugira umuti urama uboneke Abana 21 biga kwishure Green Hills Gigitega barafungiwe muri komisariya nkuru y'Igitega akaba ari nyuma yakaguma bateye aho baturiye ibiro bibiri byaryo ibintu biciye miliyoni 89 ibintu biciye amafaranga miliyoni 89 z'amarundi birononekara ivyigwa rero bikaba vyasubiye gutangura kuri wa mbere inyuma y'indwi ivyo bibaye mukanya mubikurikira mwidonido ryano makuru isanganiro Dasubiye kubaramutsa makoperative yimba ubutare bw'inzahabu ataco atanga agiye gufutwa nivyashikijwe kuri wa mbere n'umukuru w'igihugu c'u Burundi hashogwa hanze itoni 175 z'ubutare bwa cassiterite wolframite na coltan president Evariste Ndayishimiye akaba hamagarira abarundi kuri kanura kugira ngo ntihagire ubutare busubira gushogwa mu kinyegero n'inkuru tubaza Mere Kanyange
Ni mu nyubako zahahoze hakorera ishirahamwe Verundi harungitswe kuri uyu wa mbere ikamyo ndwi zigizwe n'utugunguru turi mu butare bwa 3T no kuvuga coltan cassiterite na wolframite ikamyo imwe ikaba ifise toni 25 z'ubwo butare butavanguye nkuko ibiharuro bitangwa n'umuyobozi mukuru wa OBM bibivuga kuri zimwe muri zo kamyo handitse ko Sotrevo Mining Company Limited Vision 4060 Murehe bamwe mu bahari ni nk'umushikiranganje w'ikigega cya leta urongoye ibanki nkuru y'igihugu commissaire général w'ikigo cy'igihugu cegeranya makuru n'amatagisi OBR aganiriza abamenyesha makuru umukuru w'igihugu ashikiza ko ubwo butare bwa 3T bufise agaciro gusumba ubuherutse gushogwa nubwo ako gaciro katatomowe
uno munsi nubugira kabiri ubutare bushotse ku mugaragaro Kushwa kumugaragaro, nicho chereka nako, ali itunga jawa rundi bose, nufugu burundi burashoi. Naho, abari ishirahamwe rinaka, chayari kooperative naka, yimze, yimba, kukizina jawa rundi, igashora, kukizina jawa rundi. None rero no munsi ni byiza cyane kuko dushoye mbere ubutare bufise n'agaciro karushirije kuri bujya twariwa gushora kuko harimo corta harimo cassiterite harimo wolframite
President Evariste Ndayishimiye avuga kandi ko hagiye kugirwa amasezerano hagati y'abimba n'igihugu
Ikindi ndavuga narabonye uko menga hari abantu basemeje mutima abo bari barigaruriye ubwo butare bahora bwimba bagashora tutanazi nuko bashoye amahera gahera hanze ubu rero nagenda abwire uko tugiye kugira amasezerano hagati y'amakoperative cy'amashyirahamwe yimba n'igihugu nivyo hari ibigoye kubera twasanze ntiturapima nk'ubu ngo tumenye tuti mbega dufise ubutare bungana ki bw'ubwoko bufise agacira kahe kugira tumenye amahera we wazanye duce tubegere tuzogabura kuko urumva igihugu kizanye butare nawe wazanye amahera ntibirakunda ubu abaza bose tone umenga nabazana umutwe gusa wo kwimba ico gihe rero dushaka guhinyanyura amasezerano kuburyo leta ariyo iri kwirimba mugikoresheje abantu
umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye agahamagarira abarundi gukurikirana ntihagire ubutare bushogwa mu kinyegero aha agafatira kunzahabu
hariho ubutare rero abantu bazi kwiba kubera usanga buzimbye bugize inzahabu zirimo abarundi ndabasabe bakanure ntihagire ubutare na bumwe busubira kugenda murazi yuko inzahabu twaratanguye turazijako mugadusanga ni ikintu cyoroshye kwiba kuko n'utwaye n'utugarame na 10 abayivye mu butare rero bw'inzahabu dufise ishirahamwe rimwe gusa ribikora neza kuko ryoryo ni mashini ubutare bw'inzahabu bucabuja mu gisanduku cugaye hageze kugurura rero tukugurura inzego z'igihugu zirimwo no arimo tukaca tumenya umwimbo twarose kubera rero tutaratera imbere gushikubaho dushobora kuvuga tuti birakunda ni kuri iyo societe yitwa Soteb iri muyinga ariko turabona yuko n'inzahabu ni nyinshi maze kubona nko mu makomine arenga 30 harimo inzahabu muri iki gihugu mugabo ntibaragira uhinga bw'insununu yabo bimbisha intoki rero biroroshe kutubwira ko batarose na kimwe mbere ubu ngomba ngirisuzuma ry'amakoperative yose yavuga ko imbi inzahabu ubuzi ko atacu yazanye duce tumuhagarika kuko nta kamaro ko kuguma twimbagura ahantu tuhonona atakivamo
tukibutsa ko kwigenekerezo rya ndwi uku kwezi umukuru w'igihugu yatanguje ishogwa rya mbere ku mugaragaro ry'ubutare uwo munsi amatoni 260 y'ubutare bwa quartz vehana amethyste bwarashowe mu gihugu c'ubushinwa mu mafaranga leta ikoresha uno mwaka ayazova mu gisata c'ubutare akaba yababa imiliyari 7 n'imiliyoni 108 z'amafaranga y'amarundi
Ishirahamwe Oricome gishinze kugwanya abagibiturire n'isesagurwa ry'amatungo ya leta naryo ribona ko ingingo yo guhagarika amafaranga y'impamba ahabwa abagiye ku bikorwa by'akazi ka leta itizwe neza Gabriel Rufyira rongoye Oricome abivuga afatiye ku ngingo yo guhagarika amafaranga y'impamba kubazo babafashe urugendo ruri munsi y'ibirometero 50 nkuko vyashikirijwe inyuma y'inama shikiranganje yo ku munsi wa gatatu warongoye Oricom akabona ko iyo ngingo yo kwigwa neza gutyo ngo bigakoregwa no ku ngendo zikogwa hanze y'igihugu no mu bindi bisata
uvuze birometero 50 ni ukuvuga yuko ari kuva ngaha hafi no mu bukeye umuntu avuye ngaha agiye muri misiyo kuva ngaha gushika mu bukeye akirigwayo nibaza yuko ari ngoma ngo muhe impamba ntibishoboka ibyo jewe numva bitokunda ngerageje gukoresha ubwenge numva ahubwo ikintu cyagiye kuvugwa ni igihe umuntu agifashe urugendo atari hafi yo muhira kandi ntarareyo ibyo birumvikana mugabo agiye akararayo birumvikana yuko ateza guhabwa impamba rero iyo ngingo hamwe yoba yafashwe mu by'uko niyo bayizwe neza nibayizwe neza kandi nka kino gihugu turamenyereye kuza turabona ingingo zifatwa zizwe neza zigaza gutera ingorane none uyo muntu azova ngahe Bujumbura akagenda muri misiyo mu bukeye cyagenda muri misiyo mu Rumonge cyanke mwijenda ataronse impamba zo cyabaho gute kiwe si nibaza ko ari gukingira amahera kuko Iyiri kura kingira mera y'igihugu raraba nico bitarandema umwimbuza kuronka rero twebwe mwishirahamwe Oricome tubona yuko iyo ngingo yari kwiye gufatirwa umwanya ikigwa neza kugira nibave basanga ingingo bafashe mu byukuri atari nziza tubona yuko mu byukuri hari hakwiye kubanza gushikwaho umugwi w'abahinga bakiga ingene vyogenda ari uburyo bwo kugabanya amafaranga leta ikoresha ni byiza mugabo ugiye kuraba muri budget amafaranga akoreshwa hariho n'ingendo zigirwa hanze nubura bambegi ingendo zingendo zigira zigigwe mu byukuri zirazanira akamara igihugu kuko bavuza ama mission gusa y'ivyo vyonyene y'abantu bagira y'abantu bagira ama mission ku biro munsi y'ibirometero 50 gusa nibaza ko kibazo cyitoba kironse inyishu nyayo ico dusaba nuko ibintu byigwa n'abahinga ingiye gafatwa yiyumviriwe ko neza uyiko arabikoregwa akaronka inyungu n'igihugu kikaronka inyungu ntagire numwe ahomba icyo ko ariko ayiba uwundi ari uwo ariko arakorera leta be na leta ntagire numwe ahomba twebwe nicyo tuvuga mugabo iyo hagize umwe mwabahomba bica biba bya bindi bavuga ngo umpenda kumpemba nanjye nkaguhenda ko ndagukorera
Yoneguro yitegeko iherutse kwemezwa ngo yari guhera ku bakozi bo hejuru nk'abashikiranganje basanzwe banafise uturusho twisununuye bishikizwa na Gilbert Nyawakira arongo ihuriro mpuza masendika rihurikiyemwo abakozi CSB ahavuga ko ibyo biza bica intego umukozi yarasanzwe ahembwa umushahara muto ibyo byose ibikunyogwa n'ubuzima buzimvye asaba kwiyo ngingo ya leta itotangura kuja mu ngiro batagiye inama n'abarongo ya masendika
ingo ngiro zirafatwa ariko je mbona ko zari guhera hejuru kuri barya bafise uburyo bwinshi bahabwa n'igihugu uhereye imbere ku bashikiranganje turazi ko aho rahafata ingingo zikomeye baravyo ngene butunzi bwifashe abashikiranganje bakavata turagabanije ibico bitanu ibice bine kuba twaraturo n'izindi nzego nkuru nkuru z'igihugu bizo zahora zihera ko zigatanga karori abakozi ba leta gushikuru utwo bahora baronka natwe nyene bagiye muri misiyo nditwari turengeje twari tugeranye bukebuke uko turashima leta ko yigeze gufata ingingo yakura ku 30,000 yaduganiye ashya kwijana ibe twarabonye ko bisa na mitende mugabo ko bitera bisubira inyuma burya ikintu umukozi yaronse burya ntibikunda koroha cyangwa ko bitanga intege igihe biteye bisubira inyuma umukozi abegwa ko ivyo afise arabifise aho ndahagira ibindi byongera ko kugira ngo agire intege akore neza gusumba kubera ko leta imwitwareka gusumba turi mu bihe turiko twibaza uzi bariko bibaza aho abakozi bagenda hanze ntibagaruke abadiriteje general ntibagaruke abarimo bariko bafata amadeni bagenda hanze abandi bagenda nico gutuma leta no ku mukozi wa leta uho nta mukozi mutahaba kuko umwarimu atanguye igishya ya mbere rakenewe umwarimu igishya ya gatatu rakenewe umuganga avura bibwira bitoto birakenewe inkinga zose zoba ziza zoba rizibagirira neza uvuze ibirometero 50 bewo genda akava nka akajigugara mako bidashika agakora yatiriye iminsi 3-4 adoca ko iyo minsi 4 yisopa mu mfuko sinzi bavata bazuca baza bakora bataha basubirayo mbega ico gituruka izoza kirabatwara kibagarukana kibasubizayo hoho tuba bimeze gute tugambere hoho nuko bayifashe iraba bakozi kandi abasirukire bakozi batabashizemo ariko kenshi leta twari tubaze gushima kandi no muri twokwihibura ko ingingo ziraba bakozi barakunda ko abaserukire abakozi babijamo kandi bidafasha kuko baca bafata ingingo yahaririwe ko ingingo yumvikanywe ko ingingo yabiciye hirya no hino ishobora kuja no mu ngiro
isanganiro inama isumba ingimba
amakuru twabateguriye harabandanya ishirahamwe Parsem rihamagarira abarundi guhindura ingendo ibona ko gufata amastation nkuko berutse gushikirizwa atariko ararangura igitoro ngo atari yo nyishu ahubwo leta yoshira imbere gukorana neza n'abanyenezo kugira ikibazo c'igitoro gitorego umuti bivugwa n'umuyobozi w'iryo shirahamwe inyuma rero yaho hashikirijwe ko igitoro ari cinshi mu bubiko ariko abafise amastation batariko barakirangura Faustin Ndikumana asaba leta gutuma ko inama ya gwa bose nico kibazo bakarabira hamwe ico kokogwa
bwa mbere ho kuvuga yuko abanyina amastasiyo bubatse amastasiyo mugabo dashaka kuyaranguramo igitoro ni kintu cyogora gutahura ahubwo abantu bahora abona yuko mu gihe igitoro kikuma gikenye wamengwa hari amastasiyo akundwa akaza gusumba yandi ni kintu rero cyo kwitonderwa kikihwezwa neza kandi noneho naho banyina amastasiyo bugira ikibazo cy'uburyo ashobora kwakamande kuvere muri banki canke bashobora no gukotesha ayo mastasiyo dore ibyo byose warubatse ikintu ushobora kubura inyene ugikuramo uburyo kugira wisubize hanyuma ikintu gikomeye ni uko n'igihe leta yoba ishaka kuba ari ibikora kujya twabyumvise si ukuvuga ngo ni uguca ngo itora ngo amastasiyo hari icyo bita partenariat public privé mu gihe umunyagihugu cyangwa umuguzi atunga aba yarubatse ikintu leta ikagikenera hari icyo bita partenariat public privé leta nayo yovuga bati basi duhaye amastasiyo tuyakoteshe nyimba ari sopembo canke yindi ameze yakoreremo kandi noneho neje ubundi gihe ariko baravuga ibijyanye no kwinjiza amafaranga ko abagwiza atunga mu kwa 2012 gihe habijya nama ikintu bita partenariat public privé tucumve baragishimikiye kigine leta n'abagwiza atunga bashobora gukorana mu bikorwa by'iterambere kibazo rero yuko ibyo bintu by'ukuntu leta ucumengo yo kwihagira ibintu zabuza tunga z'abanyigihugu ni ibintu bibi cyane uko bashobora gutuma ta muntu agira agatima ku cyo bita investissement ku bizitunga mu gihugu cy'u Burundi icanyuma nuko tubona ibijanye n'igitoro bizabiravugwa ukamengo barondera imva n'ahandi leta vuba by'igitoro kwemanga ko biriko birayigora nta utagogwa nta udashobora kuranirwa n'ikintu kibazo kihukira inanira ahubwo kandi abarundi bahanze amaso kuri ico kibazo mu kubona ubushobozi bw'abasanzwe barongoye igihugu kuko ubwa mbere barigeze kuvuga ngo igitoro ngo kiri Dar es Salaam ngo curuzuye ngo habuze abaza kugitora ngo n'amamodoka tukarindira tukabura ibyo buni guverineri wa Berbi mu gitoro ngo kigira kiza ari cinshi ubu igitoro caje ngo kiruzuye ngo abanye na station ngo base gukirangwa nibaza ko mu iyo igitoro abaroni bararindiye kenshi nibaza ko muri leta bo gwiza ibikogwa amajambo akagabanuka bagwiza ibikogwa byo kubona neza ko abantu batageje gutonda ku station nibagire inama rukokoma batume ko banye na station dozaso pebu abaserukira abaguzi abagwiza tunga bashiramiye twese tugire ngo ico tubaze cy'igitoro tukivugire hamwe ikinyoma gikubitirwa hakubuye wo yavuze ko afite station atari karaja kurangura mudome kurutoke yizigure twumve ikibazo aho kiri
ibintu biciye miliyoni 89 z'amarundi nivyo vyononekaye ku ishure Green Hills Gigitega mu kaguma katewe n'abanyeshure baturiye ibiro bibiri vyaryo ivyigwa bikaba vyasubiye gutangura bikaba vyasubiye gutangura kuri uwa mbere nyuma y'indwi irenga vyarahagaze ariko abana 21 biga kuri iryo shure nyene bakaba bagifungiwe muri komisariya y'igipolisi Gitega userukira iryo shure imbere y'amategeko asaba ko ubutungane bwokora ibyaturiwe bikarihwa n'urongo y'igipolisi y'Igitega asaba ko abo bana abazokwagirwa n'icyaha bohanwa mu ntumbero yo gutuza inyifato nk'izo mu mashure y'uburaro na cane cane ayabikorera utwabo Gerard Nibigira
Nigiye cisa 8 z'ijoro ryo ku munsi wa 4 irishira ku munsi wa 5 bindi birangiye akaguka abanyeshure bo kwishure Green Hills International College riri mu gisagara cha Gitega karavyutse guturira ibiro vy'umuyobozi w'iryo shure n'ibiro vy'umuyobozi ajejwe vyigwa kuri iryo shure ivyariyo vyose birasha biratokombera bongera baramenagura ivyuma bifata amasanamu vyitwa kamera kashe mu gifaransa nkuko bishikirizwa n'userukira iryo shure imbere y'amategeko Audrick Ndayishimiye uwo amenyesha kandi ko agaciro kivyononekaye ari imiliyoni zirenga 89 mu mafaranga y'amarundi nawe urongoye igipolisi mu ntara ya Gitega ya kera Colonel do Police Evariste Habogorimana avuga ko abanyeshure 25 bagizwe n'abigeme 13 n'abahungu 12 ari bo baciye bafatwa bajanwa gufungirwa mu ibohero rya komisariya y'igipolisi Gitega ku mvo z'amatohoza ariko rero bane muri abo banyeshure ngo bahavuye bari kugwa kubera badakwije imyaka yo gufungwa ubu abasigaye bafunzwe bakaba ari 21 Audrick Ndayishimiye aserukira iryo shure imbere y'amategeko agasaba ko ubutungane bwokora hanyuma n'ivyaturiwe canke bikamenagurwa bikarihwa n'uwarongoye igipolisi mu ntara ya Gitega ya kera niko abibona aho anasaba ko abazokwagirwa n'icaha bohanwa hisunzwe amategeko mu ntumbero yo gukinga ko iyo ngeso ikwiragira mu mashure afise uburaro na cane cane ayabikorera utwabo ahayibutsa irindi shure ry'uburaro ry'abikorera utwabo ry'Igitega nyene gitwa Gitega International Academy aho umwaka uheze akagwika abanyeshure bamenaguye ivyuma bifata amasanamu vyitwa kamera kashe mu gifaransa n'ibindi bikoresho vy'ishure ayo mashuri yose uko ari abiri akaba ari ayo ku rugero rwo hejuru no kuvuga ayabifise akaba mu vyigwa yigisha akoresha ururimi rw'icyongereza ivyo bita programme de Cambridge mu rurimi rw'igifaransa Igitega Jean Nibigira ku bwa radio isanganiro
Aha niho amakuru twari twabateguriye duciye tuyagarukiriza mwakoze mwebwe mwese mwadukurikiye yakoze na Alphonse Kubwimana yari mu buhinga bw'ivyuma mwese mugira ibihe byiza